Vani radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 na FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Aho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41. Ndabasuhuza mbahe ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira ikiza cya virusi ya corona. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Burundi bari basoje igikorwa cy'amatora y'umukuru w'igihugu, abadepite n'abajyanama ba za komine. Amatora yabuzemo itangazamakuru n'indorerezi mpuzamahanga. None se indorerezi z'imbere mu gihugu zayakurikiranye zabibonye ziti?
Basaba abasekiye ishyirahamwe Kompanyi Soko cyangwa abandi barorerezi ko bosinya cyangwa boshyira umukono wabo mu byegeranyo, kandi nka sosiyete sivire amategeko agenga amatora ntadushyira mu bantu yemeza ibyo byegeranyo.
Uwo ni Agustine Niyonsaba uhagarariye ishyirahamwe Isoko, akaba yari umwe mu ndorerezi zakurikiranye amatora imbere mu gihugu. Kuri aya matora yo mu Burundi kandi turabagezaho amakuru twabashije kubona yuko bamwe mu bakandida batoye n'ibyo batangaje, kuko imirongo ya internet yari yaciwe ejo ku munsi wa gatatu wose. Reka ariko tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na Aloys Bigirimana.
Ndakuramukije Geoffrey. Turahera kuri iyi nkuru ku Burundi. Leta z'ubumwe za Amerika zirashima amatora yari yatunganijwe mu Burundi. Icegera cy'umunyamabanga mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire ya Amerika n'andi makungu ku mugabane wa Afrika, Tibor Peter Nagy, ubutumwa yashikirije kuri wa gatatu asaba abatora. Ku rubuga rwiwe rwa Twitter yagize ati: "Dusaba Abarundi kuguma kucyo biyemeje cyo kubumbatira amahoro muri aya matora yabaye agana kuri Repubulika ishingiye kuri demokarasi no kuba bitabiriye aya matora. Asaba kandi impande zose ziherwa n'ayo matora kwirinda icyo cyose cyobatera gusotorana mu minsi iri imbere." Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu Human Rights Watch ryasabye kuri wa gatatu abategetsi ba Burkina Faso gutanguza amatohoza yigenga ku bantu 12 biciwe mu ibohero. Imiryango yabo ivuga ko bishwe n'abajejwe umutekano. Abo bagabo 12 bari mu bantu 25 bahagaritswe baketwa ibikorwa by'iterabwoba. Batowe ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatanu bapfuye mu ibohero rya Tanwalbugu mu buseruko bw'icyo gihugu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikirije kuri wa gatatu ko ashobora gusubira ku nteguro yiwe ya mbere yo kwakira inama y'ibihugu bya G7, abakuru b'ibihugu bakazoyitabira babonana amaso mu yandi. Trump yari yavuze ko iyo nama itekanijwe mu kwezi kwa gatandatu izoba hakoreshejwe ubuhinga bwa video conference kira mukuru w'igihugu ari mu gihugu ciwe kubera ikiza cya COVID-19. Mu butumwa ku rubuga rwiwe rwa Twitter yashikirije ko igihugu kiriko kija mu bihe byiza, ko iyo nama ya G7 ishobora kuzobera mu kibanza cya Camp David kiri mu micungararo ya Washington DC aha muri Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo yamukiwe kwakira iyo nama uyu mwaka. Umuryango wa G7 ugizwe n'ibihugu by'Ubwongereza, Canada, Ubufaransa, Ubudagi, Ubutaliyani, Ubuyapani na Amerika. Umukuru arongoye abatalibani yashikirije kuri wa gatatu ko ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano bumvikanye na Amerika aricyo kizorangiza intambara muri Afghanistani. Ni nayo nzira izotuma abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bava muri icyo gihugu. Maulawi Hibatula Akunzada asaba urundi ruhande bashamiranye gushyira mu ngiro ibyo rwiyemeje. Abishikirije mu gihe himirije ihimbazwa ry'umunsi mukuru wa Eid al-Fitr urangiza amafungo y'ukwezi abayisilamu barimo.
Washington, ijwi rya Amerika.
Intumwa ya ONU mu biganiro bigamije kurondera amahoro mu karere ko mu buseruko bwo hagati yasabye yo kwiyomekera ko igice kinini cya Cisjordania. Uwo mu diplomate Nikolai Mladenove yabwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ko mu gihe Israeli yobikora yobirenze ku mategeko mpuzamakungu. Leta nshasha ya Israeli yashikirije ko igambiriye gufatanya kuri Israeli ibice 30% bya Cisjordania. Intumwa ya Amerika Kelly Craft ahamagarira Abanyisraeli n'Abanyepalestina kwicara hamwe bagatorera inyishu ibibazo bafite.
Aloyce Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Amakuru mu karere muri iki gitondo, turasubira mu matora yo mu Burundi, tubabwira uko bamwe mu bakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu bitabiriye amatora ku munsi w'ejo. Duhere muri komine Geta, intara ya Gitega, aho Evariste Ndayishimiye umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD yatoreye, naho umukandida wigenga Francis Rohero yatoreye muri zone ya Musaga mu mujyi wa Bujumbura. Desire Hatungimana nibyo tubwira.
Kwidubu muri komine ya Geta, aho Evariste Ndayishimiye asanzwe avuka, niho yatoreye isaha imwe yo mu gitondo. Muri icyo kibanza hari ibibanza byo gutoreramo bitatu. Abantu bateganijwe kuhatorera 1,109 nkuko amakuru dukura mu bajejwe guhagararira amatora abitumenyesha. Evariste Ndayishimiye akaba yakengurukiye abatoreye muri icyo kibanza kuko bazindutse. Abo bafise umutima wo konona nabo abasaba kutisambulirako.
Ndabakeza cyane cyane kubona ishaka bafise benshi bazindutse kandi bariko batora umutekano, nta bantu bariko baronona. Icyo rero ni cyiza cyane ku buryo dutegereza kubakeza. Uno munsi ntihari ko hatora abanyamigambwe, hari ko hatora Abarundi. Umurundi wese rero yobanza kumva ko ari Umurundi ariko aratora, atari umunyamugambwe, atari akagwi. Rero iyo ari iby'igihugu yononye aba yiyononeye. Nicyo gituma rero nohanura ntihagiye n'umwe acutse uwo mutima kuko aba yononeye igihugu ciwe nyene. Kandi turizeye neza uko abafite uwo mutima atari benshi baba bafite nabo ni kuguma tubahanura uko nyene.
Francis Rohero, umukandida yigenga aho yatoreye ku Musaga muri zone ya Muha mu ishuri rito rya Sokarte, yifuza ko muri kazoza z'amatora adafatwa nk'intambara ahubwo Abarundi bakayitabira nk'umunsi mukuru.
Nkabaje wemba nshingiye ku kintu nyamukuru cy'uko amatora muri iki gihugu areka kuba ikintu cy'ubwoba. Mugabo kugubu amatora ari kumunsi mukuru, abantu ntibasigire kugira ubwoba. Umenga amatora aje kunyaga bamwe, aje guhezayo abandi. Jewe nkaba henshi nagiye nerekana ko amatora ari ikintu kije kuduhuza. Hari umuntu wese azana akanyamuneza azatwenga agira ati ngiye gutora indongozi nziza, ngiye gutora umuntu azoshira imigambi imbere, izo nyubaka izo nkiteka nkwiriye. Rero n'abafite umujinya mu minsi yeze numva yuko umenga abantu bose berekana ko ibara ryogwa. Ukumva umenga icyo bashyira imbere ni gutukana, ni kwandagazanya. Icyo kinyereje nkaba nagira nti nicyo ushaka kwerekana ko amatora ni umunsi mukuru.
Amatora ni uwa gatatu, yabaye imbuga ngurukana bumenyi za WhatsApp, Facebook na Twitter zugaye mu Burundi. Francis Rohero amenyesha ko bikaba byakozwe ku neza y'Abarundi ata kibazo, ariko bikaba binyuranye n'ivyo asaba abijejwe kwisubirako.
Bishobora kuba bifite akamaro nk'uko bishobora kuba bifite ingaruka. Akamaro kabyo ni uko byadufasha twese gutuma tumana ko makuru Abarundi bakamenya ibiriko biraba. Ingaruka mbi ni igihe bamwe babikoresha mu kugira ububi gito, mu guca ababisha bavuga ibitari byo. Icyo byose urumva niho navuze nti uri umurongozi mu gihe ciwe niwe afata cyo no kwita responsabilite akamenya ati ndabiretse kubera iki. Mu gihe rero yibigije kugira ngo agabanye urukurukuru, agabanye ububeshi, agabanye ibyo konona, ni umushigikira. Mugabo mu gihe rero abigira kugira ngo akwere ubwoba, ibibazo kigaragaza kumenya ukuri ntashaka.
Aho yari ari mu giheta, Evariste Ndayishimiye akarasabye abitoza n'Abarundi gushiraho intara ishize.
Bahejeje gutora no kwitahira kubandanya ibikorwa, hanyuma tukarindira ababijejwe baharure, hanyuma batubwire ingene vyagenze. Kandi ikindi novuga ni uko umwe wese yovyakira kuko aha ntitwaje muri sentare aho baca imanza, kuko nta sentare n'imwe irabaho na wewe wicira urubanza. Novuga n'Abarundi twese turiho turatora twakira ivyo Abarundi bakoze na wewe ububirimwo, kuko nico gituma udashobora kuvyanka na wewe uburimwo.
Mwamenya ko aho Evariste yatoreye abaseruka ibihugu vya Nigeria na Tanzania mu Burundi bari bahishikiye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Reka Pierre Claver niyo nkuru akwakire atubwira uko agatorwa hasa w'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi Na domisye ndaize yu hagarariye ihuri dochira Burundi bitwa ya matora yara yarangiye mu Burundi.
Umukandida Gatondo Rwasa aherekejwe n'umukenyezi wiwe hamwe n'abandi bamwegereye mu mugambwe no mu bamucungirira ubuzima yatoreye ahitwa Iciri ni muri komine Kirembe intara ya Ngozi aho asanzwe avuka hari nk'isaha zine zirenga gato. Abamenyesha makuru batanguye kwankirwa n'abaserukiri mu Gwiseni ucungira amatora kwinjirana nawe kugira ngo bamufate amafoto n'amasanamu. Inyuma y'impari zamaze nk'iminota 10 Rwasa yavuga ko bitamuryohegeye kubona abamenyesha makuru babuzwa gutangaza ingene yatoye gutyo babona kwemererwa gukora akazi kabo. Amaze gutora Rwasa yahamagariye abanywanyi biwe n'abarundi muri rusangi kwihangana barindira ibiva mu matora. Rwasa yavuze ko nibitabashimisha bazo kwitura amasentare ajeje gutatura amatati y'amatora nk'iyubahiriza ibwirizwa shingiro n'izindi.
Abandi userukira mu biro do vote atandukanye ni ukuvuga amamandate bategerezwa gutahukana ivyegeranyo by'uko ibintu byagenze kumwe n'umwimbo. Kuko ivyo nivyo biheza bigafasha iyo umuntu afise amakenga canke akangonongono nivyo biheza bigafasha kugira ngo umuntu ashobore kwitura inzego zibijejwe kirabe ivyabaye hanyuma zigire icyo bishikirije n'ingingo kugira ngo barenganure uwo ba yumva yuko yarenganijwe. Kuko turumva yuko hari habafise intumbero zitameze neza bashaka yuko ivyo bipfuza ku mutima ari byo hita aho kuraba ivyo abanyagihugu boba bavuze. Icyo tusaba rero nuko umwe wese yobikora mu ntumbero nziza yukurondera yuko igihugu cyacu kiguma gitekanye.
Umunsi wose w'amatora nta internet yari hari gutuma tumana ko amakuru ku buhinga ngurukana bumenyi ntivyakunze. Agatogwasa yagiriza leta kuba yaciye imirongo ya internet kugira ngo ubusuma bw'amatora bukunde. Uwahoza twari Burundi Domisiano Ndayizeye aserukira runanikira Burundi nawe nyene yatoreye havuka Imurago muri komine n'intara ya Kayanza ahejeje gutora. Ndayizeye hamagariye umugwi ucungira amatora seni kwirinda ubusuma bw'amatora abarundi nabo bakizera ivya yavuyemwo
kugira ngo ngaruka ya amatora izogende neza bikenewe ko umugwi ujeje gutegura amatora ubyifatamo neza kugira ngo ibiharuro bizovamo bibe ibiharuro byerekana koko icyo abanyagihugu bashaka biza no gukorera habona. Abasaba rero nshimitse yuko nk'abajejwe gucungera amatora ababaserukira indani imigambwe inyuranye kuba bareka bagakurikira ibiharuro kandi bakabaha bijya byemezo nk'uko bitegekanijwe n'amategeko hanyuma ari nta ishize twese tuyemere.
Nuko amakuru twanosa bivuga amatora yaracungerewe n'igipolisi n'igisirikare mu gihugu cyose. Umuvugizi w'igipolisi avuga ko atangorane zikomeye zibonekeje. Gusa Pierre Nkurikiye avuga ko tunenge twotwo tutabuze
kumuyira naho nyine hari imodoka zibiri zibonekeje zifite amakenga zifite intumbero yo kugomba guhungabanya umutekano hanyuma abajije umutekano basha barazihagarika bazihagaritse baragaragaza kuzihagarika imwe irabasiga iyindi barayifata basanga kuko harimo umuntu yarasize inkoho yari yanyegeje mu ikapo biboneka neza ko bari basize intumbero yo guhungabanya umutekano bwabo kumuyira. Mu Rutana hariho umunywanyi w'umugambwe SNF yaje gutora we yasanganywe amakarata ane yo gutora kandi ashobora kuba ari ay'ukuri uwo rero yaciye afatwa kugira ngo amasohoza arandaye amabaza ko yayakuwe. Mu karere k'uburengero hariho abamandateri b'umugambwe SNF mu rugari aho batorera bita ku Ruvumo umwe yafatanywe afise urupapuro mwemerera kuza gucungera amatora rutari ugwiwe uwundi muntu no muri quartier Swahili hanye ni Muyinga aho bita kuri Ecofo Coranic gesheta cifra zitatu hariho uwafashwe uwo muri uwo mugambo nyine ariko aragerageza kugomba kubwira abantu abatora aho baza gutora ku mirongo.
Nta ndorerezi mva makungu zigeze zibonekeza kiretse abaserukira ubuserukizi bw'ibihugu nka Tanzania, Kenya na Nigeria babonetsora ahatari hake. Amashirahamwe yigenga akorera mu gihugu yoyo yabonetse acungera ayo matora. Ishirahamwe mpuzamakungu Croix Rouge ritabara imbabare ryari ryakwiragije indobo n'amazi hirya no hino kugira ngo abaje gutora barinde gukaraba mu ntumbero yo kwirinda ikiza c'umugera wa corona. Amatora yabaye umunsi n'ay'umukuru w'igihugu n'ay'umukuru w'igihugu azomara ku butegetsi ikiringo c'imyaka indwi. Bitekanijwe ko ibizova mu matora bitangura gutangazwa na seni mu masaha 48 ari imbere. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
urakoze Pierre Claver Niyonkuru reka eloge wele kaneza akomeza tubwira ibyo abandi bakandida bigenga ku mwanya wa president haranatubwira icyo umukuru w'igihugu president Pierre Nkurunziza yavuze amaze gutora
amakuru y'u Amerika yahawe n'abantu bari mu ntara zitandukanye isa hacumi z'umuhingamo nk'uko byabitekanijwe ariko hari uduce tumwe tumwe abari bakiri ku mirongo izo saha bari benshi bangombwa ku mwanya wongerezwa mu ntara zitari nke kandi havuzwe umunsi wose abanywanyi b'umugambwe senere bahagaritswe abankiwe kugenzura itora hamwe n'abakubiswe abahagaritswe hatari hake baciriwe imanza zikibiriraho hamwe zikaba zaraye zikazokomeza kuri uyu wa kane eka n'abaserukira bigenga hari aho bafunzwe nko muri Gitega hagati na hagati mu Burundi bahejeje gutora abakandida bigenga co kimwe n'abandi bagize ico babwiye abarundi uhereye kuri Dieudonne Nahimana muto mu myaka kurusha abandi
uko vyogenda kose mu bwigihe cy'amatora nuko abarundi n'abarundikazi bose batahura yuko ataki na kimwe gifise agaciro nk'amahoro n'umutekano ibintu byose byoteza gukorwa mu rutonde kandi bigaca mu butungane kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe co tumari mu rundi akomereka canke mu rundi apfa azira gusa yuko bamwe bemeye canke abandi batemeye ibijyanye n'ibyavuye mu matora ariko kandi ababifitiye uburenganzira warungitse mu kuduserukira mu mabiro y'amatora yuko bagira uburenganzira bukwiye bushobora gukurikirana neza ingene biriko biragenda nitwabona rero hariho ibitagenze neza naho hari amategeko abitunganya ingene dushobora kwitura ubutungane kugira ngo dushobore kuraba igihe biba bitagenze neza kugira ngo dushobore gukosora naho abantu bavuga ati byagenze neza hamwe heze gushyira heze gushikiriza ingene amatora yagenze twasaba yuko arafite umunezero ubikora mu buryo atawundiye kumva yuko atakaje uburenganzira bwe bwo mu Burundi kuko aba abatsinze abandi nabo batashoboye gutsinda amatora
Francis Rohero asanga amatora adakwiye kuba intandaro y'umudugararo
ubwa mbere nagomba ko gutora iba umunezero ku bantu ntigisubire kuba umengo ni gihe cy'ubwoba uravye ibintu byandikwa ibivugwa umengo Burundi bwagiye mu ngwano umenga abantu barago umengo hari gihe bakiba nashaka rero ko amatora kaba kajyo kakanyamuneza abantu bumve yuko bafise iteka ryo gutora ico bipfuza ikiza kubagirira neza utamengo n'abantu baje kubagirira nabi umengo hari bararigira rigwe icambere ni ico kigira kabiri insaba abarundi bose ko igihe twagiye gutora bose babigira umwe muhamagaro bumva ko bataje kunezereza naka mugabo biraba ubuzima bwabo bibaza bati mbega mu myaka iza tugiye kubaho gute nibaza ko ari ico nipfuza ko abantu bumva nkaba ndanashimye ko ahenshi nabonye ko abantu bitavye amatora nkaba nipfuza ko iki gihe kiba gitandukanye n'ibindi bihe byose twaciyemo
ubwo butandukane president Pierre Nkurunziza we yabubonye bugicamo ahejeje gutora mu mba wangozi mu buraruka havuka yabwiye itangazamakuru
amatora atandukanye ku ngombwa zitatu ingo ya mbere amatora abe muri kahise n'amatora yabaye animiya kagira ukuboko kw'abanyamahanga ariko amatora ni umwaka n'amatora atunganijwe n'abarundi ubwabo batanze uburyo bwabo kubwira kabiri aya matora tuyatunganije mu ndinganizo y'ibwizo shingiro imana isa n'ikibanza cya mbere muri kahise so tujya bimeze kubwira gatatu ni uko aya matora tuyatunganije atamunyamahanga ni uvuga avuye hanze aje kuyadurumbanya
abanyamahanga nabo batashitse ku rubuga ibyariko birahabera byo babikurikiranye umwe muri bo batari n'ubusanzwe Mike Pompeo umunyamahanga ajejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu kuri uyu mugoroba mu kiganiro yahamenyesha makuru yagize ati dushinze igihisho Burundi aho abatora baroye mu mabiro y'itora uyu munsi ndinginga impande zose kwirinda gusotorana n'ukwemera ko hari amatora z'injyane n'ukureka umunyagihugu wese gukora uburenganzira bwiwe bwa demokarasi mu bihanurwa n'ibyitezwe byose perezida Nkurunziza ahisha adakekeranya na gato
n'ifoto itari nziza muri kahise ko kwitandika imbere by'abo matora ko ari gutamenya wendazi neza yuko abarundi bigishijwe n'igihisho zo gutikana igihugu turamaze gutandukanya icyatsi n'ururo tukivuza yuko aburonse menshi aronse make bikerezo bamwe byinshi nta muntu yamagwa mbere n'isi yose ino munsi watera imbere gakunda ejo bigakanga nko guteragira umuntu agiye mu matora byo guteragira guteragira ino munsi akimbura umwaka akimbura undi mwaka uva gusanga ntiyimbura undi mwaka ateragira gusanga ntiyimbura turiho umwimenyerezo rero yuko amatora ariko guteragira urari mu kimbura cyangwa ukarimba karimarima
kuva Burundi buvuye mu ntambara yahuze imigwana y'abahutu n'igisirikare cyakiziziwe n'abatutsi mu mwaka w'2005 ibaye inshuro ya kane butunganya amatora ayo uyu mwaka abaye hari ibihumbi hafi 340 by'impunzi ziri hanze y'igihugu eroje buri kaneza ijwi ry'Amerika
urakoze eloge twisegure kandi ku bakunzi b'ijwi rya Amerika ko tutabashije kubabonera umukandida Gaston Sindimwo w'umugambwe Uprona Leon Ngendakumana wa Sahwa Nyafrodebu ngo tubabaze icyo bavuga ku matora n'ibidukundira mu makuru yacu ataha turabagezaho n'ibimirongo ya internet yongeye gukora neza reka noneho duha akanya mugenzi wacu Oriane Tangishaka atubarize umwe mu ndorerezi zakurikiranye amatora ku munsi w'ejo uko yabibonye Oriane Tangishaka yaganiriye na Augustin Niyonsaba uhagarariye ishyirahamwe isoko iryo naryo nirimwe mu yakurikiranye amatora.
Akabazo ka mbere kabaye kubyerekeye amatelefone, ingingo yafashwe n'umugusheni yuko abantu bazazinya amatelefone bageze mu rosi y'itora. Rero iyo ufise umuguri w'abantu benshi umuguri mu gihugu cyose batagira amatelefone ntibyoroha. Aho rero kuko hariho n'abantu bari mu mabiro y'itora bari mu kigasuzo tw'itora baciye bagira ishaka rirenze, aho baciye bahaka amatelefone abari gucungera n'abandi gucungera muri ibyo bigo by'itora. Kuko ubundi umuntu aza telefone yiwe itari kiragorana, hari igihe umuntu ashobora kumurondera kandi ukamurondeye akagenda gukebuka akiyitaba. Kuko mu bisanzwe kugira ducungere iyo habaye ikibazo twara no mu biseni, rero twakwitura kubwira mu biseni urahaje batanga itangazo uciye ku maradiyo, naho amwe hamwe batahejeje ngo babyubahe babyumvirize. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri naho usanga imigwi y'abagize ibiro by'itora batazi neza amategeko yabo, ugasanga nk'umuntu agiye mu biro by'itora babonye babaye abantu babiri bashobora birukana ngo sinehe yemere abantu babiri. Icyo ni ikibazo n'ikibazo twajya turahura natwo mu tundi ko turahura muri uno mwanya, kuko hariho abareba ibyerekeye kuzuza ibyo bita amapeti cyangwa ibyegeranyo by'ibyavuye mu matora. Ni uko hari ahantu hamwe hamwe akwasaba abaserukiye ishyirahamwe Inkotanyi Soko cyangwa abandi barorerezi ko bosinya cyangwa boshyira umukono wabo ku byegeranyo, kandi nka sosiyete sivile amategeko agenga amatora ntadushyira mu bantu bemera ibyo byegeranyo. Aha tajya kuba baratubaza ati natwe bigenda gute, twabigishije yuko bobo batamubemeza ibyegeranyo kubera ko badafise ubwo burenganzira, kandi ko batari mu bahiganwa bishobora kugira ingaruka mbi igihe muri icyo kibanza boba habaye imishwano, bigatuma bobo bashyize ku mukono wabo ariko bituma bashyira ku mukono ari abaserukiye imigambwe n'abagize ibiro by'itora. Ibyo niko ingingo ya 33 hamwe n'iya 71 ibiganya amatora kivuga. Yavuga abantu bashyira umukono kuri icyo cyegeranyo amashyirahamwe yigenga nka sangwa rimwe.
Rero nk'ibibazo nk'ibyo mwifuza ko byokemurwa mu buhe buryo? Hari hano uri kubishikiriza mu mugiseni mu minsi ingahe, mu kiringo kingana gute?
Hari ibyateza gutwara igishu uno munsi kubera ko byari biriya amatora twagerageje kuvugana na mugiseni. Nk'icyo nababwiye cy'uko babari babatwaye amatelefone cyangwa kugira amatora mu munsi gukozeni yabivuze n'aho byari bitakurikijwe. Hama hari ibindi bibazo nk'ibyo bijyanye n'ibyabaye byo gushyira imikono bijya kumenyekana nyuma y'iharuka ry'amajwi. Ibyo nabyo hariho uburyo bwo gushobora gusaba kugira ngo bihinduke. Hariho n'igihe biba bishyika abantu bagasaba ko cyegeranyo hamwe n'ahandi gishobora guhindurwa cyangwa kikaba imfa gusa kubera ko cyagiyemo ibintu bitari byiza. Ariko cyane cyane ni igikorwa cy'abanyamigambo cyane gusumba twebwe. Twebwe turakebura tukabicisha tugahanura tushobora kubwira umugwiseni cyane tukabwira abo baba bajeje umuryango ko nabo nyine bagiye bakigenda neza.
Murakoze cyane rwose kuba mufashe itandukanye bwo kuganira natwe.
Murakoze mama.
Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda, aho ejo kuwa gatatu abantu 51 baherutse guhabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika n'abandi 3,396 bafunguwe by'agateganyo batangiye gusubira mu miryango yabo. Asumutakaboye
mu barekuye harimo umugore umwe wakoze ibyaha byihariye uwitwa Uwase Jacques Ntagyaribu wahawe imbabazi wenyine. Amakuru Ijwi rya Amerika ryabonye agaragaza ko uyu mugore w'imyaka 58 y'amavuko yahamijwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge umwaka ushize icyaha cyo gutuka umukuru w'igihugu rumuhanisha igifungo cy'imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 7. Buvuga ko atari ubwa mbere hamwe n'icyaha cyo gutuka umukuru w'igihugu Paul Kagame mu mwaka wa 2016 urukiko rwari rwamuhamije icyo cyaha. Uwase Jacqueline yaburanye yemera icyaha ndetse agasaba urukiko kumugirira imbabazi akagabanyirizwa ibihano. Mu bisobanuro yatanze yavuze ko yatutse umukuru w'igihugu yanyoye kandi ko afite ikibazo cy'indwara yo mu mutwe. Mu nyandiko yasohotse mu igazeti ya Leta igaragaza ko Madamu Ntagyaribu Jacqueline ahawe imbabazi kugira ngo igifungo yari asigaje cy'imyaka 10 yari yarakatiwe. Mu bandi bahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu wongeye kumvikana umubare w'abagore bagera kuri 50 baregwaga gukura minda no kwicira abana. Aba babwira Ijwi rya Amerika ko bashimiye umukuru w'igihugu bakaba biyemeje guhinduka.
Turashimira Perezida Paul Kagame ndikurira oya ntabwo nabiteganyaga byanunguye
Usibye abagore bahawe imbabazi hari abandi bagororwa benshi basaga 300 wahawe ifungurwa ry'agateganyo. Umuvugizi w'urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda Bwana Sengabo Hirari yavuze ko abafunguwe bagaragara mu magereza 13 yose yo mu gihugu. Asobanura ko bahawe gufungurwa by'agateganyo bagaragara mu bakoze ibyaha byiganjemo iby'ubujura, gukoresha ibiyobyabwenge n'ubwambuzi bushukana. Uyu muvugizi ashimangira kwizi imbabazi zitareba abakoze ibyaha bya genocide, gusambanya abana ku gahato n'ibyaha byo kugambanira igihugu. Bwana Sengabo avuga ko ubuyobozi bwa gereza bwasabye aba bagororwa gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19 nk'uko bajyaga bakirinda bakiri muri gereza kandi bagacuka ubiri n'ibyaha.
Ubu rero babonye ukuntu bayirinzwe bari kuri gereza kuko nta mugororwa n'umwe wigeze agira kesi ya korona. Ubu ngubu rero barafungurwa bahawe amabwiriza y'ukuntu bari bwitware bageze hanze ko ari kugenda bagakomeza bakareba uko abandi baturage hanze bifashe nabo bakinye.
Sinzi niba hari bavandimwe babo baje kubategereza. Birashoboka ko babwira umuntu umaze imyaka 7 cyangwa 8 kudahoberana n'umuryango we.
Ibyo ngibyo twe turatanga amabwiriza, tugatanga n'inyigisho n'impanuro, ariko uko abantu bari buze kwifata ntabwo twabona uko tubijera. Gusa ubu ngubu kubera yuko kuri gereza haba telefoni, ibyo byose ubahamagaye kuko bo baraye bamenye abari butahe, ubahamagaye bo mu miryango yabo bakumvikana aho bari buhurije, kuko kuri gereza ho ntabwo bari buhazi kuko ntabwo twemerera abantu kuza kuri gereza kubera nyine ibi byo kwirinda corona.
Kugeza ubu ikibazo kigoye abarekuwe n'uburyo bagera iwabo, kandi imodoka zitemerewe kuva mu ntara zijya mu yindi. Namwe bari bafungiye kure y'imiryango yabo, bavuga ko baza kureba ukuntu bacumbika muri bene wabo, bagategereza ko imodoka zizongera kugenda mu kwezi gutaha nk'uko byatangajwe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Urukiko rw'ubujurire rwo mu Bufaransa rwasubitse gusuzuma ko umunyemari Felicien Kabuga yakoherezwa kuburanishirizwa i Arusha muri Tanzania. Maître Laurent Bayon wunganira Felicien Kabuga ukekwaho kuba yaragize uruhare muri genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 yabwiye Ijwi rya Amerika ko bifuza ko uwo bunganira yaburanira mu Bufaransa. Inkuru irambuye Venuste Nshimiyimana aratugezaho.
Kabuga Felicien yitabye urukiko rw'ubujurire urugero ku rusuzuma yubahirizwa ry'amategeko y'ubugenzacyaha kugira ngo amenyeshwe ko agomba kujya kuburanishirizwa Arusha muri Tanzania. Ibi nibyo byari byasabwe n'urwego rushinzwe kuburanisha imanza z'insigarira rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha rwashyiriweho u Rwanda. Abunganira Felicien Kabuga bagaragarije urukiko ko yagombaga kwitaba nyuma y'iminsi 8 amaze kugezwa imbere y'umushinjacyaha mukuru.
Nous avons demandé.
Maître Laurent Bayo a dit quoi ça de cause qui ont dit le Guam de lui ou qui fait le Jufat quoi, bas que le Nikwa Zagaruka, qui t'a dit que la couille a dit urwego rwa ONU rushinzwe kuburanisha imanza z'insigarira ku byaha byakorewe mu Rwanda nirwo rwatanze urupapuro rwo gufata Felicien Kabuga, runifuza kumuburanishiriza irahe mu Buholandi. Gusa abamwunganira bavuga ko binyuranije n'amategeko. Maître Laurent Bayo ati twebwe icyo twifuza ni uko aburanishirizwa mu Bufaransa aho kujyanwa Arusha. Ubwo rero tuzahatana kugira ngo ubucamanza bw'u Bufaransa bube ari bwo bucira urubanza Felicien Kabuga. Dufite impamvu nyinshi tuzabereka kandi uko byagenda kose, kubera ko ruriya rwego rudashaka kuburanishiriza Kabuga Arusha, ahubwo rurashaka kumujyana irahe kandi ntabwo biteganyijwe mu nyandiko yo kumufata. Maître Laurent Bayo yakomeje abwira Ijwi rya Amerika ku magingo ya uko ikibazo gihagaze. Kabuga Felicien agomba kuburanishirizwa Arusha, ariko ko abona ko ari nk'aho ubucamanza bw'u Bufaransa bushaka gusunikira iriya dosiye urwego rwa ONU rufite icyicaro irahe mu Buholandi. Ati u Bufaransa nibwemere icyo bushoboye bumuburanishe. Yarangije avuga ko uwo yunganira akwiye guhabwa icyubahiro kigenerwa ikiremwamuntu, agafatwa nk'umwere mu gihe ataraburana ngo ahamwe n'icyaha. Nibutse ko Leta y'u Rwanda kimwe namwe mu mashyirahamwe y'Abanyarwanda bumvikanye basaba ko Felicien Kabuga yakoherezwa kuburanishirizwa mu Rwanda. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Urakoze Venuste Nshimiyimana dushimire n'abandi bagenzi bacu badufashije kubagezaho aya makuru hanyuma dusoreje muri iki gitondo ariko tubararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bitaha aya makuru yegeranyijwe na Fatou Almas Kalala yarahagarariwe na Etienne Karekezi yemwumva ndi Jeffrey Mutagoma twese turagira tuti mwiriranwa amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America.